Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabahaye mwiriwe nshuti bagenzi mwe komera kuri kanale vya Radio Indundi Culture n'umwanya wa makuru mu Kirundi amakuru yo kuri umugoro wa kuwa kane itariki ya 23 kwezi kwa 2025 hagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Bamwe mu barimyi bicaye bo mu bice bitandukanye by'igihugu basikiriza ko bashima ko kuva igiciro cikawa ku kiro congerejwe ku murimyi babibonamwe akarusho haba kuri bo canke kuri ico gitegwa. Kuri uyu wa kane niho hatangura inkino mpuzamakungu zo mu karere ka gatanu ku rukino rw'amaboko bita beach volley ziriko zibera ku musenyi mu Kajaga mu ntara ya Bujumbura. Itunganywa ry'ingene abanyagihugu basigaye barihishwa amafaranga agenewe imodokari za ruseha baniha mu burere butandukanye bw'ubuvuzi mu gihugu ntibonwa kumwe rwego rw'inama nshingamateka ruserukira abanyagihugu mu Burundi. Amakuru saya gusa tufite na yandi n'amakuru agaramwe bw'ivyuma na matu yabona Yesu Dieudonné niyo yanzigamye njenga ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo.
Radio Indundi Culture.
Tuongere tubaramutse bamwe mu barimyi bicaye mu bice bitandukanye by'igihugu bashikiriza ko bashima ko kuva igiciro cikaho kiro congereje ku murimyi babibonamwe akarusho haba kuri bo canke kuri ico gitegwa. Basigura ko amafaranga baronka iyongereye kandi n'abarimyi baciye basubira kwitwareka ico gitegwa c'icayi. Abarimyi babona ko hamwe leta yosubira kuduza igiciro ku murimyi vyotuma gihurumbirwa. Ubuyobozi bukuru bw'ihinguriro ry'icayi bahamagarira abarimyi kugwiza umwimbu no kwitwararika akanovera kacu. Alice Ndayizeye.
Abarimyi bemeza ko kuva leta yongereje igiciro ku gitegwa cy'icyayi bamaze kubibonamo akarusho.
Twarashimiye leta cyane kugira ibandanye ikora kigoro kuko turiko turaraba 500 ku kiro. Ubu nubwo ikiro cy'ubufu kizinze ushoya nk'ibiro 10 by'icyayi uwo munsi urabona yuko ikiro cy'ifu kirimo. Ubwo mu minsi iheze ushoye ibiro 10 by'icyayi wabona yuko ari ikiro cy'ifu kitari buboneke.
Icyo bimaze gufasha nk'ubu urugero rw'udufaranga baronka iyo bagiye guhembwa baradutse no kuvuga ubu rero abarimyi barabonye ko hari ciyongeye kudufaranga baronka. Ubu abarimyi baca bitanga kugwiza ibiro kugira ngo baronke amafaranga menshi.
Ako karusho kandi karaboneka no kugitegwa cicaye ubwacu
cyo bundi hayitiye hariho kuvuga ko karanda kateye ko kurandura icyayi bivanye nuko bitwaza ngo amahera ni make bako baduhaye. Twarashimye kandi karagabanije cyane irandurwa ry'ibyayi kuko abarandura ibyayi ubu ni bake yasagiteri yakabarole.
Abo barimye ariko bavuga ko iduga ry'ibindi bidandazwa ryatumye akarusho katagaragara cyane.
Cyaciye kitwaka ayo mafaranga ibintu byose byaciye biduga uhere ku kiro cy'umuceri ikiro cy'ibiharage byose bisha bidugira rimwe ibintu by'ibiribwa mbumba rubuye umurimye yasubiye kwisanga menga yasubiye aho yari cyane munsi ya usanga mu by'ukuri umurimye menga yasubiye kwidoga kandi leta ntacu itari yakoze.
Bagasaba ko ico giciro n'ubu cokongerezwa ndetse n'ibi ndibifungurwa bigashingwa igiciro ntabanduka.
Turavye ingene tugura ibindi biri ku isoko nubwo biri ku biciro vya dudes hamwe abarimye bicaye bashoye kubahereza amafaranga 1000 ku kiro cy'icyayi ucaba guhiganwa uvuga ati aha hantu ndazige y'ikintu
umubyeyi leta yoje hamwe na hotel n'ubundi bakaraba ko mwiyo minsi bora bako hari cyakozwe kugira ngo baduhe kamwe bita aka sesekala.
Twasaba rero ko mu gihe leta yasubira kutwiyumvira yo banze gafata ingingo zo gushingira ibindi biterwa mbumba rugo igiciro.
Umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'icayi OTB Jules Mukundwa hahamagarira nyabuna abarimyi bicayi guteza imbere akanovera k'icayi gutyo baronka akarusho.
Igikeneye cyane ni ukugwiza umwimbo na kanovera nayo amafaranga aronka umurimyi uko bizogenda neza kose azoza aguma yiyongerekana. Aho rero ni mureme
igiciro cy'icayi giheruka guduzwa amafaranga agera ku 150 ku kiro n'ukuvuga ko umunsi ikiro kigurwa amafaranga 500 cahora ku mafaranga 350.
Alice Ndayizeye urakenuye itunganywa kingena abanyagihugu basigaye barihishwa amafaranga agenegwa imodoka za ruseha baniha mu burere butandukanye bw'ubuvuzi mu gihugu ntibonwa kumwe n'urwego rw'inama nshingamateka rusarukira abanyagihugu mu Burundi. Bamwe bavuga ko gushika ubu hari bitaro birihisha ayo mafaranga umugwayi akoresheje iyo modokari mu gihe hari n'abandi bataramenya ko iyo miduga irihisha amafaranga. Iki kibazo kiri mu vyatu umushikiranganje w'amagara y'abantu mu ntango z'inondwi aho yaramutumire mu nama nshingamateka. Umushikiranganje Idwine Baradahana ariko yamenyesheje ko ruseha baniha zirihishwa biciye mu kibano acanihaniza ko atabitaro vyose byakurihisha umugwayi ayo mafaranga. Jotan Iratuzi.
Ubu mu ntara zimwe zimwe haraho umugwayi yirihira ruseha baniha nkuko abashinga mateka bamenyesheje umushikiranganje w'amagara y'abantu muri Nondwi umushinga mateka Denise Ndadaye ahasaba ko ivyo kuri haruseha baniha byo tomogwa neza kuko gushika ubu hari abarundi bazi kiyo miduga itarihwa
ijanye n'ingene umuntu ari ha ambulance hariho kugeza ubu abantu benshi bazi ko ambulance itarihwa umuntu ayikeneye ari guca bamushyiramo akaja kurondera umuganga kumbure iyo bashobora kumukiza izo ngwara bagomba rero mutange umuco
umushikiranganje w'amagara y'abantu Ridwine baradahana aratomora ko ruseha baniha irihwa n'ikibano
mu bisanzwe si umugwayi ateza kuriha ambulance batanga contribution muri communauté kuko hariho comité de gestion y'amafaranga ya ambulance yo ni konti y'ubugurwa kuri disite sanitaire musanzwe umugwayi ntateza kuriha ambulance kuko aba yarishe amafaranga muri communauté
ku bitaro byahora birihisha umugwayi umushikiranganje Ridwine baradahana asaba ko vyohagarara
ingorane rero tuvise hariho intara batarabikora neza ku buryo amafaranga ya ambulance atozwa kare si menshi ngo ni ibihumbi bibiri umwaka kuri menaje nuko byateza kugenda kandi niko tuzobandanya tubikora aha rero duca dusaba nibasubire kurihisha ambulance umuntu birihwe mu buryo bwa communauté bahora babikora mu bihagarika kuko nta giciro twabahaye cyo kurihisha ambulance
ku kibazo cy'uko umugwayi bishika kabura ruseha baniha imunyarukana ku ivuriro uyo mushikiranganje asigura ko hariko harashigwaho ubuhinga bwa none buzotuma ibitaro bifise ruseha baniha itarikirakoreshwa muri ako kanya imenyekana ubwo nyene gutyo ishobore gutumwa ko ahikenewe amenyesha ko hagiye gushigwaho n'inomero yo guhamagara ko za ruseha baniha kugira ngo vyorohe kuzironka cyane cyane mu gihe cy'ibiza
ibura ry'umuyaga nkuba no kudashira umuhora wa internet biboneka mu gihugu muri kindo gihe biriko biraba intambamyi ku mugambi w'inyandiko ndangamuntu zikozwe mu hinga bwa none uri kurarangurwa mu makomi namwamwe mu Burundi mu gihe hari ko ahimbaza umunsi mukuru wahariwe inyandiko ndangamuntu kuri uyu wa gatatu ibi byari dogewe na bamwe mu bakozi ba leta mu bisata bitandukanye barabwa n'uwo mugambi banasaba ko iyo ntambamyi yotorega umuti mu bushikiranganje bw'intara hagati mu gihugu bunajejwe uwo mugambi bumenyesha ko mu kurindira ko umuyaga nkuba uboneka neza agiye kubara koresha umuyaga nkuba uva ku mishwara y'izuba uri vye kwizera
kuba umuyobozi mukuru ajeje intwaro hagati mu gihugu inyigisho zo gukundisha igihugu hamwe no gukurikirana inzego zibanze igisata cy'inzandiko ndangamuntu ni nkenegwa kuko cerekana umwidondoro w'umuntu ahari ko Valentine Nahimana avuga ko ibibazo by'umuyaga nkuba no kudashikira neza umuhora wa internet biri mu bibuza ko umugambo uranguka neza
naho retimaze kugira utwigoro kubijyanye n'igisata cy'inzandiko ndangamuntu ngorane zo ntizibutse no kudashikira neza internet hamwe n'umuyaga nkuba
hahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe inzandiko ndangamuntu kuri uyu wa gatatu bamwe mu bitavye ivyo birori bashatse kumenya ingene leta itegekanya gutorera inyishu ivyo bibazo kuko bibuza ko uwo mugambi utera imbere uyo muyobozi mukuru wo mu bushikanganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yemeza ko hari ivyo bariko barakora agaruka ku muriro ukomoka ku mishwara rayizu
turashyiraho icyo bita offline icyo kizotuma abakorera ahantu ata internet hari bikunda ko babandanye ibikorwa nko ku mugoroba umukozi azohezaje ari internet ari naho umwidondoro uwiyandikishije ucyo kiboneka dufatiye rero ku migambi yo kubaka ingomero leta iri kwirarangura turibaza ko bizotora inzira mu kurindira ibyo tuzoba turakoresha umuriro uva ku mishwarara y'izuba
umunsi wahariwe inzandiko ndangamuntu uhimbazwa buri wa 16 Nyakanga ku mwaka utashe mu Burundi wahimbaje kuri uyu wa gatatu kucivuga indangamuntu yanje uburenganzira no gukingirwa kwanje
Olivier Kwizera kenuye ingendo yo guheba akazi ka leta ku bakozi bayo iri kiraboneka mu myaka ya none ishobagira ingaruka mbi zikomeye ku kazi ka leta mu myaka izoza gushikaho igihugu cokena abakozi nk'uko biri mu bihugu bimwe bimwe n'umwihwezo wa gasupari ko bakoyigeze kuba rongo yushikiranganje bw'abakozi n'akazi abona ko ngorane ihagaze kukuni itunganya ry'akazi gifasha ubu uyu yahoze ari umushikiranganje ariko aremeza ko no muri kahisi ibyo byagiye biraba ariko koko byagiye biragabanywa n'ibiganiro mu kazi ko bakasanga rero leta ikwiye kwitaho gusumba kino kibazo kuneza y'igihugu n'akazi kurikira gasupari ko bako
ibintu biteye ubwoba cyane akarore muri province Buhumuza haragiye abigisha barenga 30 mu bindi bihugu muri province ya Butanyerera kubigisha amajana 308 ijana 8 bagiye mu byintwaro kuvuga yuko mu byintwaro ariho harakaru abandi bagiye muri Dubai abandi bagiye muri Zambia abandi bagiye muri Malawi hariho abigisha muri kaminuza ariko baragenda sabaganga gusa ega ni kungazi zose ejo bundi twarumvise no mu gisata cyo butungane umukuru w'igihugu ariko aravuga ati abo bantu bava mu butungane bakaja kuronderera handi nukubera kuko batazi kwitanga mu butungane wumva ca giturire kizohava gute urumva rero abakozi ba leta barakenye bahembwa nabi abari nabo bazodebukirwa bagere bati nta nakamara ugasanga uriho ariko agakora uko yishakiye abari nabo kubera amikoromake bakagenda muri bya biturire ni ba bakozi 5000 umushikiranganje yavuga ati hariho abakozi bahembwa batariho badakora nk'umuntu rero yajejwe akazi ka leta nutagahebye azogakora indika bagende inyishu ni imwe nukwiga ingena abantu hashobora kuba karuhu
iyo muho mukiri nk'umushikiranganje w'abakozi nakazi mwohindu cyanke ibi mubinegura kubera ko mutakira muri ico kibanza
oya kubera ko tutari muri ico kibanza kuko ibyo twakoze twe turabize kandi agwa karore barakomye nduru bati mbeka kumenga bigisha bariko bararonka akoyokwe kurusha abandi bigenda ubwo busumba sumbane genda cenda barengandura hari n'abatarabimenya bagiye babona bariko bararonka amafaranga nageze nti nta mategeko ashobora kugenda abangabanganywa kandi tegeko rigenga abakozi ari rimwe
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu arabandanya umugwi w'igihugu jejwe kugwanya ibiza n'isibe mu Burundi umesha ku Burundi bubandanya butegwa n'ibiza n'isibe kuko ataragaseseshwa rumuri mu gihe kuri wa gatanu hazohimbazwa umunsi mpuza makungu wahariwe guhangana n'ibiza mu nyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganyi mu byo bujejwe harimo umutekano amesha ko leta hari ivyirikira akora kugira ngo ihangane n'ivyo biza ariko Richard ndayisaba agahamagarira abarundi kutubaka mu bibanza bitemewe n'amategeko tumukurikire
mu gihugu cacu cy'u Burundi ibiza n'isibe bi agaseseshwa rumuri ibyo biza nabyo bikaba biterwa n'igwirirana ry'abantu ihindagurika ry'ibihe guhonya ibidukikije hamwe n'ukononekara kw'imisozi ihanamiye ibiyaya ibi bikatwibutsa ko twogira icyo dukoze kare kubwire dukinge bimwe biboneka ibyo dushikira bitaraba twihweje ingaruka bitera leta y'u Burundi ibicishije mu gisata cy'igihugu kijejwe gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe ibandanya kwigisha no gukaburira ubumenyi inzego zose n'abene gihugu kugira abame biteguriye gukinga no guhangana n'ibyo biza ni muri iyo ntumbero hari n'ibindi bikorwa leta iri kirarangura byishigwaho rya politike y'igihugu ijejwe gukinga ibiza n'isibe gushiraho ubutabazi gitunganije kuri bose tutibagiye n'inyigisho zo kumenyesha uko ibiza bishika n'uko duhangana navyo ni kuri iyo mvo rero duhamagariye abarundi bose kwirinda kubaka hadakurikijwe amategeko agenga inyubako kugira twirinde imiriro y'ibyaduka kutubaka ahantu hashobora guterwa n'imyuzurira hamwe no kwirinda kubaka ku misozi ihanamye
Richard Ndayisaba akaba umunyamabanga ntegezwa mushikanganye mu byo bujejwe harimo umutekano ikigo Senape cishinze gukinga amatati mu Burundi kirasaba kugwaruka ruguma rwigishwa ku ndyane zagiye zirashika mu gihugu arico kubwa iryo shirahamwe zikibujije igihugu gutera imbere ivyo iryo shirahamwe rinegura ko gushika ubugwaruka rumwe wemeza ko ruguma gumva izo ndyane nk'umugani arico gituma haba no kwinubana umuyobozi w'ico kigo Liberate Nakimana asaba ko ibijanye no gusigura ako kahise kabi ifite bibikorwa vyega inzego zose mu gihugu kugira ngo ibikomere bivugwe koko
twebwe tumaze imyaka ikarimike muri Senape turaba intambami zotuma igihugu cacu kidatera imbere mu ntambami zikuru nivyo baravuze ubushomeri bw'ugwaruka ikibazo cy'akahise aho abarundi benshi baciwe ko n'izi ntambara twabayemo 61 65 99 71 72 88 93 turaheruka kuba twaragize ibyago naho nyene muri 2015 urwaruka n'ababyeyi babo benshi bavyumva nk'umugani sumugani kandi turabona cyane cyane ingene ugwaruka bo bimenya babibwiwe na twebwe tubakurira turabe twese hamwe icyumwe wese yokora kugira ibyo bikomere bihere naho bitorosha igikorwa kinini mugabo ico twashaka kushika ko muri senape nuko hoba ibiganiro aho ugwaruka rumenya ikibi inkuri kizizo ntambara kamenya igituma igihugu cyacu kitoshora gutera imbere cyane kitoshora kuronka umutekano mugihe abarundi uhereye kuri bakuru n'ugwaruka cyane cyane kugira icyo gikomere gihere Burundi ikibazo nikibe icy'abantu bake amashyira hamwe make kibe ikibazo cy'abarundi bose na cyane cyane kikaba ikibazo cy'intwaro yo mu Burundi cya leta.
Kuri wa kane niho hatangura inkino mpuzamakungu zo mu karere ka gatanu k'urukino rw'amaboko voli beach ziko zibera ku musenyi mu kajaga mu ntara ya Bujumbura ibihugu bigira kuri bitanu akaba ari byo byari bimaze gushika kuri uyu wa kane bamwe mu bakinnyi b'abarundi bakaba bashima ku Burundi aribwo bwakirizo nkino basaba ariko ko bufashwa cyane cyane mu kujanwa kwimenyereza ku bibuga biri hanze y'u Burundi kugira nabo iyo bitabiye inkino mpuzamakungu batane insinzi na bamwe mu bakinnyi b'igihugu cya Kenya bashima kikirere kitababereye intambamyi naho bamwe muri bo batsinzwe n'u Burundi bakizera ko izi nkino zizokwirikira bazokwitwara neza udironkeje imana.
Zimwe muri izo nkino mpuzamakungu twashoboye gukurikirana ni zabaye ku mutaga wo kuri uyu wa kane abarundi Jarike tuyaga na mugenzi we Chris Horner Mukunzi bakinye n'abakenya Kiplagat Batwere ari kumwe na Kipiki Louis Emmanuel ni ku ruhande rw'abagabo. Intsinzi yahavuye itahukanwa n'abo barundi ku iseti zibiri ku busa bw'abakenya. Naye ku ruhande rw'abigeme abarundi kazi Pamela Irakoza ari kumwe na Emilinda Ikengurukiye batanye mu mitwe n'abakenya kazi Esther Muise ari kumwe na Anne Kilowa Kwane naho nyene abarundi kazi batsinze iseti zibiri ku busa bwa Kenya. Jarike tuyaga umwe mu bakinnyi b'abarundi ku ruhande rw'abagabo asigura ko iyo ntsinzi bayikesha ku imyimenyerezo bayikorera ku kibuga kiriko cyakirizo nkino mpuzamakungu za Voli Beach.
Shatwa twariteguye bihagije kandi tanadufashe kuba mwabona ko hari umuyaga mwinshi twagira amatrenimanga ku kibuga twe byatoroheye cyane kubera umuyaga twari twamaze kumenyera bo burabona yuko amareseso yabananira ko batamenyereye umuyaga.
Na Pamela Irakoze ku ruhande rw'abigeme avuga nkuko akanizera ko bizotuma baserukiye Burundi muri izo nkino bazoshika kure abo bakinnyi b'u Burundi muri Voli Beach ariko baracabona intambamye mu kutaro nk'uburyo bwo kuja kwimenyereza ku bibuga byo mu bindi bihugu ibituma batsindwa iyo bahita b'inkino mpuzamakungu bagasaba ko uburyo bwo kongerezwa.
Icyo nosaba nuko bwo kongereza uburyo bakadufasha komisa tukitegura umwanya munini uhagije izi za Fred Entrainement akaduha ibyo dukenera mu matrainement ibintu by'amabakatugeza tukaba hamwe araho usanga tubigize tukagira nka resumene ariko abandi turavuze nka abaprofesionnels bashobora kugira nka lokale y'amezi abiri kwezi kurenga ivyo natwe tubigeze ko byo bavyiza cyane byo dufasha.
Ku ruhande rw'umukenya Betwere Kiplagatu arashima ko ikibuga canke kirere kitababereye intambamyi akizera ko Kenya izokwitwara neza mu nkino zikurikira ivyahuriza ko na mugenzi we umwigeme Esther Muise ibihugu bigera kuri bitanu akaba ari byo byitabiye izo nkino zo muce wa zone 5 ari byo Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda na Sudani y'Epfo.
Udironkeje Imana urakenuye ni no kuri iyo nkuru yawe ivuga mu by'inkino turangije ko amakuru yacu nkingurukire mwese mwari ko murayumviriza nkingurukire matu yabo na Yesu yafaje mu ngabwe y'ivyuma Dieudonné ne yanzigamiye na bashikirije ndabivuze kwa na yamukwikana n'ibindi biganiro vya radio indundu kulture na gahwani.